Mumugiwa wa nitrenda, bazo itamu uwegu kanagashimwe mwihanishwa rya maderesi liberu kunga kutashe mugisagara cha Cannes mu Faransa, bane na bashinga ntahe batanu nao na bapfasoni. Umuririmbyi w'umurundi kazi ka Janine ari muri aba bapfasoni ati kuba naratowe muri uwo murwi ntasanzwe nkurira mu gisata cy'amasinema n'amareresi na gateka.
It was a big surprise for me.
Byarantangaje cyane gose. Sinari ndavyiteze kuko jewe igisata cya sinema nigeze ndagikoreramo na rimwe. Kubona rero barantoye byarantangaje. Ihiganwa rya Cannes riri mu mahiganwa akomeye cyane gose ku isi.
This event is one of the biggest in the world. To be a part of that that prestigious jury.
Kuba ndi mu rwego rw'abazotora uzokwegukana gashimwe ka Cannes kuno mwaka ni iteka rikomeye cyane gose. Ka Janine w'imyaka 58 yavukiye mu gihugu cy'u Burundi aza kwimukira mu Bubiligi mu myaka ya za 80 kuva 2015 hadukiye inyane za politike zifatiye ku biringo mu Burundi. Ka Janine yarabonetse ku mbuga zitandukanye avuga ko adashigikiye intwaro ya perezida Petero Nkurunziza. Twamubajije nimba ugo rugamba agiye kubara rubangiriye nawe ati sindohoka ahubwo nzokoresha aka kajyo kugira amakungu amenye ikibazo kiri mu Burundi.
In Burundi they still kill, they still torture, they still rape, you know.
Mu Burundi baricana, baracyahohoterana, baracyakubagurana, baracyafata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Ibyo ntibishobora kubandanya uko. Urugamba nzorubandanya. Ntidushobora kubemera ko babandanya kutwica abana, gufata ku nguvu ababyeyi bacu na bene wacu. Urwo rugamba biri mu byo niyemeje, ntibikunda ko ndaruhagarika. Biri mu byo niyemeje, ni nk'akazi nkuru umwanya wose.
But really, my goal, it's a full-time job for me.
Ihanishwa rya maderesi ryitiriwe igisagara cya Cannes mu Faransa ry'uno mwaka rigira 71 rizoba hagati y'itariki ya 8 n'itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatanu. Umurundikazi ka Janine ari mu bazogena uburyo gukana uno mwaka yamenyekanye mu turimbo twe dutandukanye two mu Kirundi, Icyongereza n'Igifaransa na cyane cyane izo yasohoreye mu rukurikirane rw'indirimbo yise Samborera.
Oh, I need you for me.